Murachateza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuza mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mbibutse ko radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, ariko turi no kuri internet radio yacu vewa.com.
Bariho umugabo ejo bundi mu uyu mwaka nyene uyu umufase navuga ati abonye atahutse avuga ati uratashe none utahanyiki abuze ico yerekana umugore harageze gihe aramukubita.
Uyu ni Ntahomvukiye Julien, ni umuyobozi w'ishyirahamwe haranira agateka k'abagabo bahohoterwa mu ngo muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruyigi ku mabi akorerwa abagabo mu ngo. Ni amakuru arimo n'imirwano y'inyeshyamba z'Abarundi mu Kiriba muri Congo na magendu ya Kolta mu Burundi. Muri komine ya Kinyinya intara ya Ruyigi, bamwe mu bagabo bakorerwa mabi n'abagore babo bishakiye babana mu ngo. Ndetse hari n'abagabo bambuka umupaka kubera izo mpamvu bagahungira mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, kubera ko iyi komine ya Kinyinya ihana imbibi na Tanzania. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Sabimana araduha ibindi bisobanuro kuri aya mabi akorerwa mu ngo.
Abagabo bahohoterwa n'abagore babo benshi ntibashima kwivugira ku mugaragaro ko bavuga ko bisa n'uko yamenyo y'abatwenzi. Bunani ni seti twamusanze mu isoko rya Kinyinya hitwa mu Kiyovu, yatubwiye ko abagabo batari bake bahohoterwa n'abagore babo.
Umugore none amaze kuronka abana, uri umugabo gabo ubukivuga. Ubukivuga amaze kuronka inkwerere zibiri zitatu. Umugore nyine usigara wemera ugategekwa nk'umwana, utemeye ugategekwa nk'umwana. Ucumenya ucukubitwa na nawe kuri kukubitwa. Uca wemera ukaba nk'unkumirane.
Ntahomvukiye Julien arongoye ishyirahamwe haranira agateka k'abagabo bahohoterwa mu ngo muri komine ya Kinyinya, aremeza ko mwakorerwa abagabo mu ngo ataragaseshishwa rumuri. Aratanga n'uturorero:
twasanze amabi ntakorerwa abafasoni gusa, akorerwa n'abagabo. Kuko urashobora gusanga nk'umugabo mu nzu hakageraho asigara ari agatete, asigaye amufata nk'ibira by'intama, niko novyita. Ubu n'umugabo araharikwa, umugore ashobora kwizanira umugundi mugabo. Ndafise uturorero ariho umugabo ejo bundi mu uyu mwaka nyene uyu umufase navuga ati abonye atahutse avuga ati uratashe none utahanyiki abuze ico yerekana. Rero umugore harageze gihe aramukubita. Uwo mugore yabaye umuntu asumbye ingufu uwo mugabo, abaye amukubise twenditswe twaharengutse. Twarengutse dusanga nyene umugore nyene yamurembeje, kubera ko ya migenzo kuva kera murazi yuko umuntu mu rugo iwe wakunda gusanga ukuntu yitunganije atakunda kuvyerekana. Ariko ubu haragera igihe kubera bamaze kubona dusanzwe turi abaremesha kiyago tubaserukira muri komine, bashobora kuvuga bati bo ungiriye ikosa iri n'iri n'iri ndamenya aho nitura.
Iyo nyifato y'abagore bahohotera abagabo babo mu ngo iremezwa na Izofina Niyonkuru, umuremesha kiyago ku mutumba wa Kigangabuko muri komine ya Kinyinya.
Nk'akarorero notanga gatoya, hariho umugore yigeze gusiga umugabo we mu nzu aragenda mu bandi bagabo, none uko zo guhohoterwa k'umugabo.
Nuna bakore nk'abo namwe mubahanura gutebe.
Ubwo abamaramaje twebwe aho turi nk'abakenyezi nk'imboneza z'abandi tucatumufata uwo mugore, nubwo ati uwo mugabo atitwara twebwe nitwe tucatumwitwarira kandi tugatako tukamuhana.
Mubahana gute?
Twebwe mu kumuhana turashobora kumubwira ati wewe uri seba ko seba kazana canke iyo akiri muto, naho tukarondera urwego abagezemo tugashobora kumubaza neza ukuntu byamugende n'ingene byagenze akabitwiganira. Amaze kubitwiganira natwe turavuga ati nawe ntuva ngaha udatanze ikintu na kimwe cerekana ko usabye ikigongo wa fasoni.
Acatanga nk'iki?
tu asha gutanga nk'ibido y'inzoga
kamuco divine aserukira kiko cita ineza ingo n'imijyango muri komine ya Kinyinya nawo nyina remeza kwiyongesa iriho muri komine ya Kinyinya
birashika arabagabo batwitura bafite ikibazo mu rugo bako bahohoterwa n'abakenyezi babo mu bisanzwe akari mu meneka ino muntama hari habagore usanga mu rugo bariganje ugasanga ntacho bahereza intoke ugasanga bavyuka bagenda bakayerera ugasanga mu rugo hasigaye umushinga ntahe umugore agataha bwije urumva kigira mu nzoga nabandi bagabo agataha bwije ashitse urumva bakeneye ko umugabo asanga yatunganije bya bindi umukenyezi yarasanzwe akora mu rugo
none abo mubafasha gute
aba bagabo batwituye turabumviriza hanyuma tugashika mu rugo tugatuma ku mufasoni cyane tugashika mu rugo tugatanga impanuro nko dusanze tubikora ku bakenyezi
iyo ngese y'abagore bahotera abagabo babo abaremesha kiyago muri komine ya Kinyinya bavuga kwituma abagabo bahazwa n'abagore bahitamo komukira mu gihugu cha Tanzania igihugu gisanzwe gihanura ubibe niyo komine ikiganga uko muri komine ya Kinyinya mu ntara ya Ruigi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
noneho twambuke hirya gatoya muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho ingabo za leta FARDC zarwanye n'inyeshyamba z'abarundi bavuga ko arabo mu mutwe FNL ya Nyangayimpemba Mgayimenda barwaniye mu ishyamba rya Rukoko no kuri Kiriba muri territoire ya Uvira ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo aratubwira uko bimeze
amakuru dukesha abaturage bo kuri Kiriba ahegereyeho iyo migwano yabereye ngo yuko ingabo za FARDC zo muri regime 3,335 batayo ya mbere zagabye igitero ku nyeshamba za FNL zibone General Aloyse Nzabampema zari mu ishyamba rya Rukoko riherereye muri secteur 6 ingabo za FARDC zikaba zaragabye icyo gitero kuri zinyeshamba nyuma yaho abagwanyi ba FNL bari mu misozi ya Nyaburunda ho muri groupe ya Gahororo na Kagogo muri groupe ya Kitundu bongeye kugaragarira mu ishyamba rya Rukoko dore ko bari bahunze iyo shamba nyuma y'imigwano yabaye tariki 21 y'ukwezi kwa 12 2016 hagati y'abasirikare b'u Burundi na FARDC ndetse na FNL ya Aloyse Nzabampema n'abasirikare b'u Burundi usibye urusaku rw'amasasu gumvikanye cyane inzego z'umutekano zitangaza yuko iyi migwano yatangiye saa moya za mu gitondo kugera saa saba za kumanywa nta bantu bayiguyemo kuko ingabo za leta ya Congo FARDC uko zasatiraga abagwanyi ba FNL niko bagendaga bahunga perezida w'urubyiruko kuri Kiriba Imani avuga yuko abagwanyi ba FNL nta muturage bahohoteye uwo munsi w'imigwano nyuma y'iyo migwano yamaze igihe cy'amasaha 7 inyeshamba za FNL zikaba zarahunze zerekeza mu ishyamba rya Rukoko mu bice bya Sange tumenyeshe yuko tariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 2016 ingabo z'u Burundi zagwanye n'ingabo za Congo kuri Kiriba Ondes hagwamo abasirikare 5 b'u Burundi hakomereka abandi 12 badasinga buhijwe rya Amerika ibuvira
bajyaga bazana n'ibyo bigori cyangwa se n'ibyo bishyimbo bakadufasha nawe mu mavuta tukarya turashonje
ubuse wahashye biragenda bite
Tatwe keretse wende ufashije ubwo se nakubwa ngo nahashe ntahashe nta kindi kindi navuga
none ko imvura yaguye biragenda bite
Imana nimfasha wende ndagenda mvuga nti wenda kumucuruzi runaka we niyemera kunkopa ndarya natemera kunkopa ndaryamo
inzara muri bona hano rurindo
ibiki iro ku isoko birahambaye
gute duhe buri kimwe uko mu gihaha
ikiro kibishyimbo n'amafaranga 108 ikiro cy'inyumbati n'amafaranga 107
Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda bariho n'abaturage bataka ko bashonje bo mu Rwanda hagataho mu ndeke nisegure mu kagira imana mwe navuze umuyobozi wa kira gice cya FNL irwanira mu Rukoko no mu Kiriba izina rye narivuze nabi ni Nzabampema Aloyse mu Burundi inzego z'umutekano zataye muri yombi abanyarwanda 11 n'abarundi 12 baregwa ubucuruzi bwa magendu bwa coltan na gasegereti aba bafashwe bafatanywe ibiro birenga toni no kuvuga ibiro birenga 1000 umunyamakuru wacu Eloge Wilika neza arabidusobanura mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Oriane Itangishaka
n'ijoro ryo kuwa kane bishira uwa gatanu nk'isaha imwe z'igitondo n'ubwo asahindi bizijoro hari abantu bafatanywe ubwo butare abo nabo bakaba bari 11 babagizwe n'abanyarwanda 10 hamwe n'umurundi umwe ariko inzego z'umutekano nk'uko twabwiye n'umuvugizi w'igipolisi cya Nkurikiye aba bantu bose hamwe bari 23 ngo abarundi bagera kuri 12 harimo mbere n'umudandaza yaba mu mugwa mukuru w'intara ya Kayanza yasanzwe ariwe ruza rwihishwa ubutare bikemuye amagendo akaba ari 12 basize inzego z'umutekano hanyuma ubwo butare bafatanywe bungana ku biro 1,077,000 bukaba bufise agaciro ka 1,085,000 mu mafaranga y'amarundi abo bantu bamaze gufatwa ku munsi nyine kwa gatanu bahavuye inyuma y'umutaga baheza bajyanwa imbere y'ubutungane umushyikirizamanza wa Repubulika yabasabiye ko bafungwa imyaka 20 bakanahanishwa ihadabu z'imiliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi ariko rero sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza yashimye guca urubanza rukurikira umunyarwanda umwe ariwe yaratwaye yaraserukiye abaje gutwara ubutare hamwe n'umurundi umwe ikoreka inzira ababujanye aho ku rubibe rw'Uburundi n'u Rwanda ahitwa ibutigita muri komine Kabarore ku rugabano rw'Uburundi n'u Rwanda umwe n'umurundi bahanishijwe gufungwa imyaka 15 kandi abanyarwanda 10 bahanishwa imyaka 7 n'amezi 6 byagenze kandi sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Kayanza ayamande y'imiliyoni 20 amafaranga y'amarundi yayakuye kuri aba baregwa icyaha ikibahanisha icyo gihano bagiye kuvuga.
None Roje, uru rudandazwa rwa magendo rw'ubwo butaka bw'agaciro buba basanze ari ikintu cyari gisanzwe gikogwa muri ako karere canke n'ikintu gishasha bubuye?
Ego meo yane aba aye baregwa icyaha bongera kwinga urubanza biyemereye icyaha baca basaba ubutungane kubakubita inkoni ngufi mu kuvuga kubatirira igihano kitaremereye niba bishaka banabagizwe ko bashobora kurondererwa abunganira kugira bati twebwe twafatanye itonga ntabwo dukeneye badufasha kuburana batabasaba yuko ubutungane bwo bacira inkoni ngufi ni ukuvuga ko urubanza babaciriye rwabaye gusubiriraho kuko bafatanye itonga hanyuma ikindi navuga baduta imbega rwamenyerewe ni ukuvuga ko uwajya arongoye abanyarwanda we yavuze ko yari asanzwe amaze kumva ko uyu murundi ari mu bahunze w'umudandaza yasanzwe akora urudandaza rwa magendo rw'ubutare ari nacyo bituma yari yaje kandi uko byagenze ko bari bariteguye kugira ngo bafatwe ni uko abanyarwanda bingiye barashika mu Burundi kure y'umupaka mu gihe bari bumvikanye ko aba barundi babizana ku mupaka nyine hanyuma kwijya Bukiro abanyarwanda bagaheza bagasharizabutsa ariko abarundi ngo barabiteranye gato abanyarwanda babona kwinjira.
Hari ibigwanisho baba bafatanywe abo bariko baragira urugo rudandazwa?
Icyo umuntu yavuga ni uko aba bantu mu gufatwa atangorane zahabaye z'umutekano ngo harinde no ku bintu by'ukurasa abajejwe umutekano babafashe nyene bafata mitonga n'iyo mifuko yarimwo ubwo butare keretse abarundi rero 12 bashoboye guhunga bakiruka ariko numva ko umudandaza asanzwe abikora wewe yamaze no kumenyekana.
Kaze mwumvirize ikino Intamenwa gutegurirwa na Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Ivette.
Oui.
Nagira wucu guma ngaha gatoyi.
Eh.
Ico tuvugana ku kwenda bona ko muri no misi atakigenda.
Nakurinenga anze canke ngume hano mu ishuri.
Ngume ngaho mu ishuri nakanya gatoyi ico tuvugana ndazi ko wama wihuta gutaga gukora ibikorwa byo muhira.
Eh.
Ukibagira ku buzima bw'uba ari kwiga ukamenya.
Erega si je wemeshe. Iyo natevye sishobore gutakara ngo nkore ibikorwa byo mu nzu. No kurara ubusaho naho ndabura.
Ivete, ziri kurambarira nibiki? Ugumba rero ko muri rya tunga ryose mama wanyu abasigiye. Ko murashobora kuronka amafaranga yo guhemba umukozi agateka ibyo muvungura mwe na Gidi. Ivete, Ivete, namaki. Namaki. Nama yo kuri urize. Ndagusabye ucekeke wihanagura. Hanyuma usohoke ibyo nagomba kukubwira. nzobikubarira hanyuma mugabo umenye ko hari kuneza yawe
yambabarira mbese simwebwe ahubwo n'ikibazo mumbajije nico cari kimbabaje
cakubabaje gute kuko nakubwiye ko mama wanyu yabasigaranye itunga urambabarira kweri kuko ino twabaharura mu bantu bikwiye
erega n'ubu ibintu iwacu biracariho nuko gusa twe na Gidio atarusha tubifiseho ubu ni data wacu n'umugore wewe babikoresha
mukabibima
bigende gutyo
none ugira ngo baraza kuraba ivyo muteka mu nzi wanyu
erega be n'umugore wewe bari mutse ubu ni wowe basigaye bari mu cumba ca mama none urumva
ko ya abo
none
ivyo birababa ndatahura igituma usigaye usamara mu ishuri
kenshi usanga natwaye n'ivyiyumviro vy'imuhirameshi si jewe
umve rero ibete ndakubarira jewe nabona ko ufise ingorane mubwo nkayo bigwi vyariko nico gituma nakugumije ngaha ngo tuganire
nakoze meshi
jewe rero nagomba kugufasha mugabo rero si kuguhata ni mu gihe wenyene wowe ubishatse
ariko meshi nawe umva nareka kubishaka
jewe rero Vumba rero je nagomba kuzohora ndaguhakura udiswara kugira ngo ndagushire ku rugero rw'abandi kuko ubu wasubiye inyuma cyane
oh monsieur narumvise ko abantu mwigishije muri ubwo buryo bahiye amafaranga je niyumvira ko atayo noro nka mugabo monsieur
no Yvette Nason
yeah.
ubona je no kubaka kugusaba amahera yeah. nzi neza ingene mama wanyu adukunda akadukamira mata
none ko mwamuhiye amafaranga wewe
Jewe nukugufasha gusa mugabo rero nugutangura vuba kandi bibe ibanga
yego
abandi banyeshuri ntibabimenye
Ngo mariko murandonderaga mademoiselle
mari mutawacha cyangwa ari kugira etide gusa
Oya twari kumwe nabandi bavijana dutera inkuru
Begwara. Aho ndavijana wowe mutera inkuru y'ibiki.
Birahari.
Ngira ngo bakubaza ivyo wahora.
Biriya nabivuze ku bakere ubu byaraheze.
None izindi nkuru uronko batera uzikura he? Ko ivyino wowe utabimenyereye. Eh?
Aha niwe tuvugana iby'umupira. Ugasanga mbere igipindi cya ryose.
Aho naje bamumbwira nze dusangira igipindi.
Mwe mugiye gitwende na baprofe mungana. Natwe twagira na bajene tungana.
Ugira uvuga ko rero je, ntagira umuje. Gashaje.
Uracari umuje ne kwe. Ariko uri umukozi atwigi.
Sawale, nari kunda kurondera. Ariko icyo nakurondere, mbona umengo biragoye.
Ikigoye ni gihe gamade maze.
Akira gatwe wicane ndabona ko umengo uragakeneye. Yagi.
Ndagakeneye nyene. Ariko si sana. Ubu ndashobora kwambara kirato ngatambo.
Okay, aho ni sawa. Ubandanyishira ku muti cyangwa wararitse. Jewe ku neza yawe no ku neza ya ekipe kagwara. Nipfuza kumenya ingene umeze.
Biraza pole pole. Ariko ubu
Ah, you come to kids. You show your own book in a media match at 3 minutes. Eh,
what? Kana tuma ekipe itsinda cyangwa idatsinda.
Okay, ibyo ndabizi. Mwajya muri ekipe yacu harimo amayeri jewe ntazi kagwa.
Ha? Jewe sinshaka kuvuga n'aba bandi. Ariko nagenda kubwire. Ko mu gutora list y'abakinyi. Tuma ko kapiteri abigira wenyene.
Kwa. Wabakinyi bamaze kubamenya neza.
Ndabazi kweri. Ndaza baruha n'ingoga. Amenya nabashobora gukina match yose badahinduka
urumva rero gwara ndagusaba ikintu kimwe
nakuna wasi
ko mbona ushobora gutambuka n'udusi umunsi n'umwe mugi ariko aragira entraînement kugira ngo ufashe wabyumvise
ngira ngo ngiye kuruhuka ya minihiro yawe urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wa mundaza kujya musoga ngo ninda guha amafaranga yo kujya gusuma
na urahiriwe sha muramwa wawe yagupfiriye neza
urafa kutabisesagura gusa ubyigina urazi neza ngene nzari babatsa
nanje ko ndabizi nico gituma ntazemera yuko biwacu bansonzana kandi ndi mu rugo guzuye
yego ugira utangura kuzabigemura rero kandi urazi neza ko twashonje tukabona utugaruka
ko ndavyibuka ugabondebe uravyimirima y'ibigori ukaraba bijya biroro vy'ibiharage twasanze mu nzu n'ijya mirima y'ibijumbu ayico ntavuze nibitoke ubona tutabishoye twobije tukabimara
sha n'ugushora tuzoshora no kama ku byagwa gusa sana cisha ngona gafuro
ewe yemuko wakavuze ngo atagapfuye ntagaki Ubura tanguye kugayagura urwagwa ningende mu mpisi heze wakugurira icupa ry'ugwajwenze warara muhetsagira
Ega ega
oyambari
umuga batongo ndapfuye naro umuga n'igihe na uciye
Emekandi mugani wawe ni wirira umuti muri munda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
Bazi rero ukura batugaza turarondera abakozi
yego
badufasha hano hano kuko je ndabona ko ntashoboye kwirirwa mu bikorwa nk'ibi byoza nashabura imirima
nkubariye kuje urya mukobwa yigiye tugiye kunaniranwa
uti
biga yo mashuri aja tugaza tumarira iki oyambarira n'ukuri
cyo narakubwiye ko ari kwitonda hashi kugira ngo je amafaranga tujye turabatangira mu ishure uyumvira hambya kwa dezereza
akunezereza takunezereza jewe jo ntazonsubira nakwiga bino bigori bidahereye muhira none agira twe na wewe twovyikorera tukabihereza
twe na wewe jewe ntumparure kuko nubona umva kanyota gatanguye kunkabakaba mbere ngo amasimbira yo kwibarabara kubiteyo rimwe nchangaruka
ndebe nukuri kose ukamvana ngaha
ati numvana
uje kunywa nande sigare ntubitse umukanda ushaka kujura genda rero nsiga ngaha urabanza kure yivete mu ishuri tuzoje tubasigarana
Ibyo cyane nakubwiye ko ari byo kwitondera. Erega matama ahantu ugire ngo aha turi mu gwamwene wacu ntiwibaze ko binezereza bose.
Ah birabasha. Woje ari ishinga iby'abantu wewe yogishinga. Ah tuzoreka gutunganya ivyacu ngo nuko abantu batubona.
Erega none kuvuga ibete wenyene gusa Gideon nawe. Wewe nibuge ariko dufasha gutunganya ivyo mu rugo.
Ha. Eskida jewe navuze ivete uko mbona ari washobora kumfasha uko nakari nta mashuri y'abakobwa urabiyitse urya muhungu nawe ipfu uramwibyirira umwirabire
umfereza rero kandi ubuga tutaravye neza asha nyawayo nyene tazogera tatumereye nabi asha kuko mbona n'iryo shuri naho tutori mukuramwo asha wewe wazahije kugivanamwo
aho rero ubona ko abagore twigorewe bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuye
Nana ifete ni ari pamgo utavye mirakore wari mukuye
Kana wa mama tidio Nagire ndago teri nkuru buratwenga
Ndamushaka kontri Ari siti mwo nera gawangu sipe tuye zarunda kumaze
Ni wo kumva neza iyo nkuru
muheze ndakongera niho inkuru ryoha yaje kumukaga mugabo ntabye kuzunguye ubwo mu mutende aho ni ufyukariye rero muhu ushanguye kuzungurirwa
ubwo ubwana babugire mukuvemo ushe mu kwego kwabameze umushaka kwabakamo
joke Chesa Marege! Birito Biriruka!
Aonisawa! Aonisawa!
Rumba kona kazukwarika mama yangu watangunye kukaso!
Wakirando!
Neka wakwongere guve na chachongeza jihura kikugora mwishure okidacha giseru
Ego kweni ba nyongere na ngorane jena zemeye
Marazi kurukuru tajina Kari nobu kuzi na chupariri ya maranda hii
Wewe pimasha tugume dusoma ama faranga siyabuze
Hei manzu mgire wamu kwa yabu ya longa na wamu kongo wa marina Na
butenga joki Marina Kwa isha na unatweza kabisa Yonu wengo Wajoe weni yonguru Umbiriza na kukire kumuriri
Heko
Ya yarumu nyabigeka hanu Hanyu mimisi yose Ataha na gafusi kama franga Yogushira Rabuteye Arote barafungwa kubera isanduku yabandi yunyuguti
None kariyoki Ayo manashi yoshira sana yora buteye chupa gusa Haka hombe
Wewe peti wewe kurofa kabisa Na wewe shamu uhura ni wakendu tayabuha
Muna uwa mga wafunga uga yukeri La buteye chupa Kajire kumura wapu
I'm going to go to the house.
Intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio ijambira abasenseye naho ubutaha
radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maze rero ndabona tugenda tugana ku musozo w'aya makuru ariko mureke Michael Jackson adusezereho n'umuziki
Okay.
Just bumped the last half. Better bet. Count 3-2. Been batting it at 600 average all season. John Rex the Ritter gets the single.
Father's going to be very upset when he gets back.
We'll be right back.
Black or White, Michael Jackson, maze rero mugire weekend nziza mwese uko mungana, mukomeze munogerwe na radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika. Murakarama.